radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mwaramutse mwese mu makuru yo kuri no saha.
Ndoje hambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe n'ingingo guhereza amatatizo abifitaniye igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia n'ibihugu bya Nyaka irenga 200 bishamiranye.
Uyu ni Alain Aime Nyamitwe, inararibonye muri politiki mpuzamakungu, hakaba yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu mu Burundi. Avuga ku masezerano y'amahoro yarayapfundiswe hagati y'igihugu cya Ethiopia na Eritrea. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye igitigiri cy'impunzi z'abanyekongo kibandanya kwiyongera mu gihugu cy'Uganda, hamwe n'inkuru yerekeye abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu mu Rwanda bidogera kuba badafise umuyagankuba kandi ivyuma ucamwo bica mu matongo yabo, ni inkuru zose tubafitiye mu kanya mugume ku maradio yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane tuyahere aha muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere niho yerekana Brett Kavanaugh ko ari we ahisemwo mu kibanza cy'umucamanza wa sentare nkuru ya Leta Zunze za Amerika ashobora kuzosubirira Anthony Kennedy aheruka gutanga imihoho. Inyuma yo gutangazwa na Trump, Kavanaugh yashikirije ko kuva kuri uyu wa kabiri atangura imibonano n'abagize Sena ya Amerika, ababwire ko azosobanura neza ibibwirizwa shingiro rya Amerika kandi mu gihe yo kwemerwa n'abagize Sena muri ico kibanza akazokwitaho ibibazo byose bizoboneka. Mucamanza Kennedy yatanze imihoho yabona mu buryo butandukanye ibibazo bitandukanye abanyamerika nko gukorora inda, uburenganzira bw'abakundana bahuza ibitsina hamwe n'urubanza rwo gufa. Mu gihe rero yosubirirwa na Brett Kavanaugh, aba umukonservatere agaragaza ko ateye kubiri n'ibyo bibazo kandi agatorerwa kuzoguma muri ico kibanza gushika atanze imihoho canke afuye, hari ubwoba mu banyamerika ko iyo sentare itazotunganiriza bose mu budasa bwabo. Kavanaugh w'imyaka 53 y'amavuko amaze imyaka 12 mu mwuga wo guca imanza. Mu gihe ejo ku munsi wa mbere igihugu cya Sudani y'Epfo cibuka imyaka 7 kibayeho, uwo munsi nyene imihari gwanya leta yaranse kwemera igabanganya ry'ubutegetsi ryashikirijwe na leta. Ni nyuma y'amasaha make leta itangaje ko impande zibiri zumvikanye igabangana ku butegetsi. Perezida Salva Kiir hamwe n'abamurwanya barananiranye kumvikana ku masezerano arama, naho bari bararemerewe n'ibihugu bibanyi ndetse n'ibihugu rutura harimwo na Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe na Norvege. Impunzi z'abanyesudani y'umanuko ziba i Arua muri Uganda zari zaranezerejwe n'uko abakuru b'ibihugu byo mu karere bagondoje impande zose zirumvikana ku mahoro, ariko bavuga ko batizeye abategetsi babo ku by'ukuri ko bifuza amahoro. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yasohoye itangazo ryo ku munsi wa mbere aho yasavye abarwana kubahiriza amasezerano kuko intambara yongereza imibabaro ku banyagihugu. Muri Afrika kandi imigambwe irenga 30 itavuga rumwe na leta muri Nigeria yatangaje jo kuwa mbere ko yunze urunani rugamije kubuza Perezida Muhammadu Buhari kongera gutorerwa manda ya kabiri ku butegetsi mu ntango z'umwaka uza. Abakuru b'imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimwo ukomeye People's Democratic Party barateye umukono ku masezerano yo kunga urunani rwo guhangana na Buhari mu matora yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe ishikiriza ko ishobora gutanga umukandida umwe mu bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku rw'umukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 y'amavuko yashitse ku butegetsi muri 2015 yashikirije abakuru umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri ayo matora nahakuze mu myaka kandi akaba abangamirwa akatari gake n'amagara yiwe. Imyerekano yiyamiriza murambabarira ingingo ya leta yo kuduze ibiciro by'ibitoro yarabandanije ejo kuwa mbere iPort au Prince muri Haiti, inyuma yaho yabaye imbere yaho yahitanye abantu bashika kuri 4. Abigaragambya bagize urugendo ku biro by'inama nshingamateka bongera baraturira imiriro ahakorera ikigo gishinzwe gutorokanya amatagisi imbere yuko basubizwa inyuma n'igipolisi mu karere ka Tabare ni ku murwa mukuru leta ya Haiti. Ku munsi wa gatandatu niho yahagaritse ingingo yari yarafashe yo kuduza ibiciro by'igitoro inyuma y'iyo myiyerekano yasesetsemwo amaraso ku murwa mukuru. Leta yari yavuze ko ishobora kuduza ibiciro by'ibitoro kuri 50% kugira ironke amafaranga iyo kuzokoresha. Mu kurangiza naho mushiranganji wa mbere w'Ubwongereza kwivuna abansi yagiriza Uburusiya kuba ari bwo buri nyuma y'urupfu rw'umugore yahawe isumo ry'uburozi bwakoreshejwe mu kwezi kwa gatatu kuwundi mu Rusiya yahoze asumira urusaku igihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije inama nshinga mateka y'Ubwongereza ejo ku munsi wa mbere, mushiranganji Gavin Williamson asaba amakungu kuja hamwe akanegura ubwo bwicanyi cyane cyane begeka ku gihugu cy'Uburusiya.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere muri Uganda. Muri icyo gihugu haravugwa iyongerekana ry'umubare w'impunzi z'abanyekongo zivuga ko zihunga umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Abategetsi muri Uganda bavuga ko bakira impunzi z'abanyekongo zigira ku 100 ku munsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Buganda, Ignatius Bahizi, yakurikiranye iyi nkuru arayidushikiriza.
Ku murongo wa telefone twaganiriye na zimwe mu mpunzi zarayizambutse umupaka wa Hunagana zinjiye muri Uganda, zivuga ko zihunga zituruka mu turere twa Rumbishi, Numbi na Shanje, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Bimaze igihe ibyo byama biri mu karere ruguru ya Minova. Ubwo rero imyaka yose basanze mu mazu bakikoreza n'abagabo, ubwo rero ingucyo mbese abantu benshi bari guhunga buriya Minova huzuye abantu bitewe n'igitendo cyo kuviyora abagore.
Ni bande barimo kubikora?
Abo ni abanyatura, nabitwa abanyatura n'ababakombata bakera n'abandi bari kwihimba icyama cyitwa ngo irengera buzima. Ariko nkatwe twegereye amashamba bica abantu, hari ababyeyi batatu bafite amaga baherutse kubica.
Muvuze ko kuva aho ngaho kugera aho mwaturutse ari kure, hatwara nk'iminsi ingahe kuva aho mwavuye kugera aho ku mpaka y'Ubunagana muri Uganda?
Ku modoka kuva aho ngaho tuvuye ni iminsi ibiri. Twarahagurutse turara ahantu hitwa Kalungu, niho twavuye Kalungu turi gutwereza bari kutugwanaho kuduhitwa kujya bite n'abana abagira neza nabo bakadufasha milisensa. Ubwo niko dufaranga tutugejeje hano Ibunagana.
Hanyuma se aho mugeze Uganda babakiriye gute, ari cyo babafashije?
Turabara twakiriye, bari kutubaza n'ibibazo, iyo dukomoka niyo tuvuye n'iki duhongeje, bo bari baratwakiriye rwose nta kibazo.
Yega bimeze nabi biturukanye natura iri y'iruguru, mbega bari kudusahura no kwica abantu, mbega ni ibibazo biri iyo ruguru kabisa muri za Rumbishi.
Bari kubahora iki se?
Nuko bari kubwira bari gusahura no kwica ngo nyatura bo nyuma yabihigiye kuyihiga ikacikira mu shamba ikatubwira ikaduhiga ariko nuko turahunze mwezi tugereye nabi zatubije umutekano ziri kwikoreza abagabo zikadupfiya ntiwareba mbega ntiwareba zitumereye nabi ziri gupfiya abantu cyane ariho nabirukanzeho
nongeye mpamagara umuyobozi w'intara gisohora izo mpunzi zakirirwa Bwana Bizimana Abel, ambwira ko bamaze igihe bakira impunzi nyinshi zituruka muri Repubulika ya Kongo, akaba buri cyumweru bohereza izigera ku 400 mu makambi atandukanye ari imbere mu gihugu. ati zimwe muri izi mpunzi zizo zarakubiswe zifite ibikomere bigaragara ku mibiri kandi ko n'abagore bamwe baza bavuga ko bafashwe ku ngufu
zakira bamwe baturuka Bunagana abandi bagaturuka Busanza abandi bagaturuka iriya Nteko kuja iriya mu kampusi cyangwa iyo kubajana Cyaka bari kubajana
hanyuma bamwe ntibabateye impungenge mbere ku mupaka nabo
twebwe nta mpungenge dufite kuko ni ibintu tumenyereye ni ibintu byatangiye imyaka ebyiri ishize.
Umukozi wo mu biro bya HCR Maxwell Kamanyire nawe yambwiye ko umubare w'impunzi abakongomani binjira mu gihugu wiyongeye kuva aho uyu mwaka watangiriye ariko ko abaturuka muri iyo ntara ya Gisoro yo mu burengerazuba bwa Uganda ihanyura ibi na Congo wari bo benshi. Abahunga baturutse muri iyo ntara bakomoka mu duce duhereranye na za Rucuro, Masisi hamwe n'ahandi. Hanavugwa n'ibitero ku moko y'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Tuve mu Buganda dukubitire mu Burundi ubwoba ni bwinshi mu banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi inyuma yaho hatorewe inyandiko zitagira umukono mu bigo byo kumutanga kuri uyu wa mbere zigabisha bamwe muri abo banyeshuri. Abanyeshuri basaba ko umutekano muri ibyo bigo bucungerwa n'inzego z'umutekano aho gucungerwa na bamwe mu banyeshuri bagenzi babo. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Nkuko twabibwiwe na bamwe mu banyeshuri ba mu kigo cya kaminuza cyo kumutanga, izo nyandiko zakwiragijwe muri ico kigo mu ijoro ry'ubuca nk'isaha 8 z'ijoro, izindi zamanitswe hafi yaho bafungurira. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma amajigo twaraye tuyahongoye n'amabwena turayagabishije. Udashaka kuja ku murongo na kibanza afise ngaha. Ayo akaba ari amwe mu majambo yari yanditse kuri izo nyandiko zitagira umukono. Bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko ayo majambo ateye ubwoba n'amakenga kuko adahumuriza ababa muri ico kigo.
Iya matrakti z'impapuro ziri ko amajambo ateye ubwoba zaranditswe ziramanikwa barazisanza zangaha mu kigo cyo kumutanga. Rero ni ikintu giteye ubwoba kinateye n'amakenga kuko ni ibintu kuraraba amajambo yavuzwe n'amajambo atahumuriza kuhabaye wese acatwira umutima uhagaze. Rero ivyo rero bikaba biduteye uruhagararo rudasanzwe nk'abahaba
nk'uko ivyo bintu byabaye. Ubonye turarindiriye turaho ukuntu bibandanya nimba biza gushika ku kintu petetre barafise imvo babishizeho turarindiriye turabi iyo bije.
Ikindi abo banyeshuri bavuga nuko ibiriko birashika byo babifitaniye isano n'ibigize iminsi byibonekeza muri ico kigo cya kaminuza. Aha bakavuga akagwika abanyeshuri bakizura ijoro n'abanyeshuri baheruka guhagarikwa bagasaba amatohoza atahenga.
Mu minsi iheze habayeho ibintu byo gutegera abanyeshuri bagategwa n'abagenzi babo basanga ari ni bande iri organize bakarara barazunguruka muri campus bategera abatasha amasaha yitereye gatoyi bakabakubita bakabwirira nabi ikintu cyari giteye ubwoba cyane. Kaca cyongera higakurikirana n'iki cyuko hariho abanyeshuri bagenzi bacu baheruka gukugwa mu burara aho baba bagatwagwa mu buryo budasobanutse. Haza rero bigaragaza uko bikora muri aya matract biyafitanye isano nuko kurumva ngo guhongora kugira ikirumva ko ari amajambo aremereye cyane gose.
Tumbona yuko haba gutajya amasaha nabyo nyine byari byateye icuka kibi ariko wonye n'iki inye kigiye kuza n'indi insolite ishitse muri ibi bigo nyine. Umva icyo kintu niyo mpamvu tugifite ko makenga harakenewe itohoza rikomeye cyane ku buryo turaye yuko ku mbole bajya bajeje umutekano muri kaminuza yuko tudataha inyuma ya 21 turaye yuko ari bo babishizeho.
Abo banyeshuri basaba ko umutekano wo mu bigo bya kaminuza wocungegwa n'abajeje umutekano aho gucungegwa na bamwe mu banyeshuri.
Je navuga nti abajeje umutekano nibabe aribo baducungera nibabe aribo bafata demezire zishobora kubahiriza agateka kazi na munyeshuri ngaha hanye. Ntihaze umuntu avuga ngo ndi mu mugambo cyangwa mu wundi aca ashinga amategeko.
Abanyeshuri bose cyabazanye bazanywe no kwiga ibyo bisigaye navyo politiki uyijemo ayijemo umugabo ayijemo yubahiriza uburenganzira bw'uwundi. Cyo twaje no kumusabe rero abajeje umutekano wa kaminuza ufatwe mu minwe n'inzego zibijejwe.
Hari abajeje umutekano tubafise abapolisi hariho n'abandi bajeje umutekano baba civile bakora umurango n'ijoro ku miryango hagati mu buraro bacungera ibintu. Abo ni bo babajijwe ako kazi. Mugabo umunyeshuri ntasubire kujamo muri ivyo bintu. Nta munyeshuri yo kwizeza ngo ariko arara kizura bavita gukizura. Ubutegetsi bwa kaminuza bukubahiriza mu munyeshuri wari we wese.
Celestin ibona asize ajejwe umutekano muri kaminuza abajijwe kuri izo nyandiko yavuze ko atamapuro yabonye acaturungika ku muyobozi wa kaminuza ajejwe uburaro uyo nawe ntitwashoboye kumuronga ibyo biruko mugihe aheze hafindwi hari abanyeshuri batatu bahagaritswe muri ibyo bigo habanje gusakwa uburaro bwabo mbere baranatwara n'amatelefone yabo ngendanwa gushika ubu bakaba batararekugwa ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
tuva mu Burundi dukubitira mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu barinuba kubona umunyagankuba uca mu bibanza babamwo ariko ntubashikire abo bavuga ko bemeye gutanga amatongo atangurane basavye kugira ngo begerezwe umunyagankuba ariko n'ubu baba mu mwijima inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
kwe batubwiye ngo tanga ibibanza bashingemo amapototi ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
umwaka n'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugerero na cyanzurwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'indi myaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kwe batubwiye ngo tanga ibibanza bashingemo amapototi ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro ubu muriro tuzabona bigenze ute bakatubwira ngo mutegereze
akibayutemeye ndoki umuriro uraza ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho ari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangirika
ubu mwarimwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mbone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari twemeye n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batanabikoze ngo numuriro uze
batuzana umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro wongaje gutangenda muri sakati rwose munguze nanzi kogosha ndavuga ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyina amafaranga akikunguka ndakindi ndi gukora
yego muri mbamvu turi kushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki ko cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri aba baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye kwari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabo ukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose n'ubyukuri umuriro barabubona mu gihe kitarenze n'icyumweru nk'uko ubuyobozi bwa REG bwabitubwiye
aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu cyanzarwe na Rugerero bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabageraho
no gusaba bafatuhereza amatsinga bakaduheza cash power tugacana tukishura twe dushaka kwishura
Claude Ganza munyamagana Irubavu mu murengera zuba bw'u Rwanda kubwa radio y'Amerika
urakoze Claude kuri iyo nkuru Indongozi z'igihugu cya Ethiopia na Eritrea zasinye amasezerano y'amahoro inyuma yo kutumvikana kwari kumaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Mu kiganiro ambassadeur Alain Emenyamitwe yanonosoye ivya politike mpuzamakungu, akaba kandi yaranaserukiye igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia, akaba kandi yarabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu, yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe amubwira insiguro aha uko kwiyunga hagati ya Ethiopia na Eritrea. Tubatega amatwi.
Ngo gihambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe nini mu guhereza amatatizo abifitaniye. Igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia n'igihugu byarenga imyaka irenga 20 bishamiranye, kuva aho icyo gihugu cya Eritrea kironkiriye ntayo kwikukira icyagize amahirwe yugira imigenderanire myiza n'ubutegetsi bwari bwasize agisaba kwa mtu narimye, murazi niza yuko alibi hugu bidasa, vita nye kahise kamwe kwe kuraba. Kuhu kwa la Eritrea unumusi, nchuti yu hauza kwa la Ethiopia. Kavisi kwa la yuko, niyo miaka ya chie, ya wai miaka yu hombe, kujie hugu shombi. Unumusi nyango babu nyuko, jari ngomu kwa nyango kashore, kwa la matati ya abo, kwa nyango wani kwa abo. Mbele ni mungu zao, nisi yuku mifise, yone kuone kachano. Kwa urazi yuku cha Ethiopia, charasa ushakumu hora. Mugabo kufaho, yuku cha Ethiopia, chikukie, makadamu matati, itawe kikyo, nga, nindira isho kwa haji. Kwa wisi kura yuko, hariho uombe chane, mbuni mchana mwzeke utumoze. Chalage yuku kwa ingene choronga, nindira, ikiye mwuzi yuki, hariko mwuzi kuraba, ingene hangana, ingene mwuzi yuki, ingene changa, kuko, nungu mwa hora bawa mwuzi yuki, udakwiye pamujeje ubutunzi bw'icyo gihugu. Ndabwo n'ibindi byinshi cyane na namoro n'umutekano cyikino n'uko hari ubucuti bw'icyo gihugu hagati y'ibihugu kandi buronekara n'abandi cyo dukinye cyane kwisha hamwe gihugu Afrika inyafrika n'uko mu gihe ibihugu bibiri tumvikana n'ibyo byamwe bibiri bimwe n'uko cyane kugishira hamwe uko bigana kose
icigwa ibihugu vya Afrika ahanini Burundi n'ibindi bindi bikwiye gukura muri iyo migenderanire inagutse hagati ya Eritrea na Ethiopia ni nk'ica
nyamukuru nuko atangura nimwe idashobora gutegeka umuti nje ndiko nibaza cya kabiri cyane cyane nuko iyo bishyamira nimwe bikirekire biratuma byinshi byononekara mu bibera by'abanyagihugu b'ibihugu byombi twagira yuko ibyo gukora bibiri byagiye mu ntambara byatanye mu mitwe hama haragira n'igihe bashyiraho cyo no kwita akarere ataho kegamiye ariko nticyabuje yuko hariho icyuka kibi hagati y'inteko ziri umpaka uri hirya cyangwa uri hino kigira rero yuko iyo havuze ingorane byiza umuri ari kuturenya inyishu bona bwango mu nzira ya diplomasiya kugira ngo yonekere cyane byinshi ariko izo ngorane ziri gukora kera cyane Ethiopia byatandukanye gato n'ibindi n'izingorane nyinshi umuri ndabonye zibonekeje mu bihugu biri muri ishyamba rya Nyafrika kuko hari ibihugu byinshi usanga bifitanye utubazo tunaturiya bafitiyaga ikiyaga kinaka abandi bafa umupaka kanaka ariko bakaraba ngene bashobora kubitorera inyishu nyamukuru ni uko tashyira mu ntoki ko nari muri shobora gutorera inyishu ibibazo byiga ibihugu byaba bifitanye ingorane bakakwikosera bakabyumvikana ko ngo mu gihe ndashobotse ko igihugu byombi bitorera inyishu ibibazo byabo aya masaha mpuzamahanga ngo agize kuba afite ingufu zikwiye kugira ngo ashobore gutorera umuti izo ngorane. Nicyo kibazo cya Leta na Ethiopia byayibukaje cyane yuko nta uyuwa cyangwa inyafuke atazibagi bityo bashika ko mbere na masaha mpuzamahanga ni kuko inteko zari zihari kandi kuba hariho na misiyo ya isaha mpuzamahanga ni ikintu kinini yashyize ko.
Murakoze cyane kudusesangura ariko imbere yuko tubashimira ubunye Alain Emenyamitwe mugeze mu buzima nyabaki.
Uye jewe nikorera kwanje ndi consultant mu byerekeye ibibazo by'amahoro n'umutekano njyanye na ukungene ibihugu bigana mu mashyirahamwe mpuzabihugu kandi n'ibyerekeye ubudandazwa mu bukungu hamwe n'ibyerekeye iterambere ry'ubutunzi
politike no kuvuga ko mwabaye murayibangira cyane
nibaza ko ndibonye politike klasike uko navyita ariko nibaza ko co nshoboye ari kivyerekeye ubufundi muri ivyo bisata kuri bine nivyo nize nivyo nakozemwo imyaka iri mike.
Mwakoze Alain Emenyamitwe kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye cyane.
Muri isanga
Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, aherutse kugirana ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya ari ibihugu bigoye Amerika, ariko kandi ko bifite n'ibintu byinshi byayifasha. Ati Ubushinwa bufite ubukire n'umutungo kamere bihagije. Uburusiya nabwo ni igihangange kicishakisha cyane. Pompeo asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imenye ibyo Ubushinwa bukora n'ibyo burimo. Perezida Donald Trump ashimangira ko Ubushinwa bushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikurikiranira hafi cyane ibyo Ubushinwa bukora kugira ngo bugire ingufu mu karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa no mu isi yose. Mike Pompeo avuga ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora gufatanya aho inyungu zabo bombi zihurira. Nyamara aho zidahurira, Amerika igomba naho kuba yiteguye kuvugana n'Ubushinwa ku buryo buri wese amenya aho ahagaze mu isi. Nk'uko Pompeo abishimangira, Ubushinwa bufite uruhare runini mu birebana no kurandura intwaro kirimbuzi muri Korea ya Ruguru. Muri urwo rwego, Ubushinwa bugomba gukomeza umurego mu bihano Korea ya Ruguru yafatiwe. Ku birebana n'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Perezida Trump kuva hagereye ku butegetsi atigeze arya iminwa na rimwe ko hari ibyo Uburusiya bubangamiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ko hari n'ibindi byinshi ibihugu byombi bifatanya gukemura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanya n'Uburusiya mu byo gushakira umuti ibibazo byo muri Siriya, Korea ya Ruguru no ku bindi byo kwimakaza ituze. Pompeo ati tuganira n'Uburusiya tugashaka aho inyungu zacu twembi zinjiranamo, ariko aho zitinjiranamo tunagerageza kurengera inyungu zacu. Pompeo avuga ko hari amakimbirane ku birebana n'imyitwarire y'Uburusiya mu bice bimwe na bimwe by'isi nko muri Siriya na Ukraine bibangamiye indangagaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko dukora ku buryo abarusiya bamenye inyungu zacu n'impungenge zacu nk'uko Pompeo abisobanura. Mike Pompeo yanzura agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushakisha uburyo bwo gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya aho inyungu zinjiranamo, ariko zitinjiranamo izarengera inyungu zayo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, tubifuriza umunsi mwiza. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka i Washington. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.